Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye bucya ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi, metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Banje kubifurizwa gatandatu muhire nshuti zacu mwese aho muherereye. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, nyuma yayo murumva ikiganiro wanyu mu ntara, nacyo kirakurikirwa n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Ejo kuwa gatanu, Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yakoresheje inama y'imitwe ya politiki yemewe n'amategeko, baganiriye ku mwuka mubi wa politiki uri mu gihugu. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera Kigali mu Rwanda yaduteguriye iyi nkuru.
Umugambwe Sabanya Frodebo, umwe mu gitabye inama ihuza imigambwe yemewe n'amategeko yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuri uyu wa gatanu, uranegura umubano uri hagati y'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'iyindi migambwe. Daniel Manirakiza yabuserukiye aratanga uturorero.
Turafise ingorane aho hariho umuntu arabujumbura icegera cy'umukuru w'umugambwe. Abagenzi bo mu mugambwe uri ku butegetsi bamwagirije yuko yatutse umukuru w'igihugu, ubu bunya akaba ari mu ibohero rikuru rya Mpemba. Hanyuma muri komine Rusaka Mwaro naho nge turafise icegera cy'umukuru w'umugambwe muri iyo ntara. Nawe igihe habaye bya bitero bibereye hariya yaciye afatwa yuko ari muri bijya bitero. Mugaca mwumva yuko ngaho hari hagahaze.
Mugenzi we Simo Bizimungu, umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL utavuga rumwe na leta, watahukanye ikibanza cya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka yunga muri iryo. Uyu yibutsa ko arangwa ukutihanganirana mu bya politike ku mitumba.
Mugabe tuko turavuga rero kubana neza, hari abana bandi umengo bashobora kuba mu gihugu atacu bafise bomarira igihugu. Icyo gihe kwa kubana neza umengo kugusa no kuba kuri ko gufite agatotsi. Aya nacyo gituma njye nagomba kuvuga nti ego ku nzego zo hejuru mu migambwe turabanye neza, ariko hasi haragahaze. Hasi haragahaze, hagiye hasi ku mitumba, haracyabonekana kwinubana kuraba n'abandi. Uriyo kubonana nk'abarundi bakabonana mu migambwe gusa.
Icyo bikoze iyindi migambwe nka Florina, ubona ko hari cyahindutse kuva mu mwaka w'2015 gushika ubu. Cecile Nshimirimana arongoye uwo mugambwe.
Dutangure nko muri 2015 mu barabara hari migumuko n'abanywanyi bagwana, ubu ntibikiriho. Kare baraturira wasanga abo mugambwe runaka baturiye permanence y'undi mugambwe, ubu ntibikiriho. Muri forum tugiye mu manama, ndibuka yuko hari migambwe itaza mu manama, ariko ubu iraza. Eske nitwo kwiha akazi ko kujya mu banyagihugu turongoye tukababwira twebwe muri rusangi imigambwe yose, abakuru b'imigambwe turumvikana tuvugana neza. Namwe rero banywanyi bacu nimuvugane neza n'abandi banywanyi bindi migambwe.
Ku Rwanda rw'umugambwe SNDFDD uri ku butegetsi utungwa gatoke kubangamira iyindi migambwe uvyamirira kure. Guadrien Venini nahazwe niwe yabuserukiye muri iyo nama yo kurabira hamwe ingene icuka ca politike cifashe mu gihugu.
Kubana runtu habe kutitiranya umugambwe n'intwaro canke n'ubutungane. Kuko aha abagenzi bacu mu byo bagiye barashikiriza, ndabona nk'ubu nk'ibibazo by'ubutungane bacu babyitirira umugambwe. Ibyo sinibaza yuko atari byo. Umugambwe n'umugambwe, urwego ubutungane n'ubutungane. Niba intwaro itagutumiye mu nama n'umugambwe, nazo ko twoza turagira ni wase kamene. Yavuze ngo bari ku butegetsi ngo bamwagirije ukunuku. Urumva ni kibazo cy'ubu bace bajya mu butungane, ubutungane buraverifi urumva byakurikiye si umugambwe.
Jean de Dieu Mutabazi atwara umugambwe Radebu, we wagereranya umugambwe n'umuryango w'abantu mu kwerekana ko imigambwe idashobora kungana ariko ko ikwiye kubahana.
Hama mu muryango hari abafite umugisha, bamwe ugasanga baronka amanota meza mu ishuri, abandi bakaronka umugisha wo kudandaza, abandi bakaba bakenye, abandi batunze, mugabo ugasanga iminsi yose barakundana. Ntibaraba ngo naka ngo arafite imodoka ngo ujya nawe ndafite imodoka, nta mashari abaho. kandi bose ntibanganye umugisha nabo bana babari benshi tubyumvikane yuko nawo tutari bamwe mu dasabwacu nico gihugu
umwunganizi w'umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu ari nawe yaserugiye leta muri ico kiyago ca politike ahamagarira abanyamigambwe gushira hasi ndyane za politike nyabunabiteho imigambi y'iterambere Datus Nyandwi aranakebura abo banyamigambwe kudakingira kibaba abakora ivyaha
umuntu agafatwa mu kintu citwa icaha twirinde kuvuga ngo yafashwe kubera ari umusende deputy yafashwe kubera ari umuporona kandi duce twirinda ku kujaniranya turarondera abanywanyi mugabo tubahagararira mu byiza umwe wese aza kugatwe kiwe rero nicaye ngahandi umukuru w'umugambwe ngaca mvuga yuko umuntu afatiwe hari musonga ati mvuka bamufashe guko ari umunywanyi wanje mbega uwo munsi muri iryo joro kuri irya saha wewe ko wari bujumbura canke mu ruyigi waramenye neza ico yari ko arakora muri uyo mwanya kugira uvuga uti bafashe umunywanyi wanje
ubushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu bujejwe imigambwe co kimwe n'iyo migambwe nyene bemeza ko iki kiyago ca politike ari nkora mutima kugira ngo kije kiranagura icuka ca politike mu gihugu amazi atararenga inkombe iki kikaba kigize kabiri uwo mwaka Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
Pierre Claver Niyonkuru urakoze
Ijwi rya America Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya America buri munsi Reba video y'umuno tumwe kwijwi rya America ni ku rubuga rwa Facebook kwijwi rya America Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ejo bundi kwa kane inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yatoye umwanzuro usaba Rwanda kurekura umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Paul Rusesabagina no kumusubiza mu Bubiligi afite ubwenegihugu mugenzi wacu Temistocle Mutijima yadusomeye kandi adusemurira ibikubiye muri uwo mwanzuro w'abadepute b'Uburayi
uwo mwanzuro w'abadepute b'inteko y'ubumwe bw'Uburayi ushimangira ko Rusesabagina ari urugero rw'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda wemejwe kubwiganze bw'amajwi 663 kuri abiri ya oya ndetse n'ukwifata kwa 18 irekurwa n'icyurwa mu Bubiligi rye abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe kuko ari umwere cyangwa sahamwa n'ibyaha Paul Rusesabagina umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi wamenyekanye cyane muri filimi Hotel Rwanda aheruka gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ku byaha by'iterabwoba mu rubanza rutavuzweho rumwe Nubwo hari impungenge zakomeje kugaragazwa ku migendekere y'uru rubanza bwana Joseph Borrell ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'umutekano mu nteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko atakwirengagizwa bimwe mu bimenyetso bishinja birimo byinshi byatanzwe n'ubushinjacyaha bw'igihugu kinyamuryango ari cy'Ububiligi ibihugu by'Ububiligi na leta zunze ubumwe za Amerika bishimangira ko Rusesabagina ataburanishijwe mu buryo buboneye mu mwanzuro wabo abo badepite bakavuga ko bashingira kuri iyo migendekere itanoze y'urubanza basaba ko bwana Rusesabagina rekurwa kandi agacyurwa mu Bubiligi nkuko ikinyamakuru Le Soir cyandikirwa mu Bubiligi cyabigarutseho ubusabe bw'aba badepite mu nyandiko yabo bavuga ko bushingiye ku itegeko nshinga ry'u Rwanda amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'amasezerano mpuzamahanga atandukanye u Rwanda rwashyizeho umukono bavuga kandi ko bushingiye ku byo wari minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda bwana Johnson Businge yiyemereye bijyanye n'uruhare leta y'u Rwanda yagize mu kugeza Rusesabagina mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'ibiteganywa n'amategeko umwanzuro wabo waraye wemejwe mu buryo budasubirwaho ukabukubiye mu ngingo 10 z'ibyo basaba leta y'u Rwanda izo zirimi yibutsa leta y'u Rwanda ko igomba kubahiriza uburenganzira bw'ibanze burimo bwo gutanga ubutabera mu rubanza ruboneye nk'uko bikubiye mu masezerano nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage Zirimo kandi ku Rwanda rugomba kwemerera ubutabera kwigenga nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko ko biri mu nshingano z'inzego zose yaba iza leta n'izitari iza leta kubahiriza ubwigenge bw'ubutabera abo badepite b'Uburayi mu mwanzuro wabo bibutsa kandi kwiyoherezwa mu kindi gihugu ry'ukekwaho icyaha rigomba gukorwa hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko uburenganzira bw'ukekwa bwubahirijwe kandi habanje kwemezwa niba uburenganzira bwe bwo kubona ubutabera buboneye buzubahirizwa mu gihugu kimusaba Abo badepite bakavuga ko kubw'ibyo bamaganye bivuye inyuma itabwa muri yombi n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko bya bwana Rusesa Bagina. Ibyo bakumvikanisha ko biciye ukubiri n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ayu Rwanda. Bakavuga ko ikibazo cya Rusesa Bagina ari urugero rw'ibindi bikorwa bihonyanga uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, kandi bamaganye ikatirwa rye ryabanjirijwe n'urubanza rutubahirije amahame mpuzamahanga n'uburenganzira bw'umuburanyi bwo kunganirwa mu mategeko, ubwo kumvwa n'ubwo gufatwa nk'umwere mu gihe atarahamwe icyaha. Kubw'ibyo byose, abadepite b'Uburayi basaba abahagarariye ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda ndetse n'abahagarariye ibihugu binyamuryango byawo gushyira ingufu muri ubu busabe mu biganiro bagirana n'abategetsi b'u Rwanda. Uretse ikibazo cya Rusesa Bagina kandi, abo badepite mu myanzuro yabo baravuga ko batewe impungenge niho nyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, cyane cyane gutoteza mu buryo bugenderewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bakamagana itabwa muri yombi n'imanza zishingiye kuri politiki bikorerwa abatavuga rumwe na leta. Barasaba kandi leta y'u Rwanda kubahiriza ihame ry'ugutandukana kw'inzego z'ubutegetsi, cyane cyane ubwigenge bw'urwego rw'ubucamanza. Bagahamagarira urwego rw'ubumwe bw'Uburayi rushinzwe ibikorwa byo hanze y'uwo muryango, komisiyo y'uwo muryango ndetse n'intumwa idasanzwe yawe ishinzwe uburenganzira bwa muntu, kongera imbaraga mu biganiro na leta y'u Rwanda ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu, kugira ngo icyo gihugu gishyire mu ngiro ibyo cyiyemeje gishyira umukono ku masezerano ya Cotonou. Inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi igasoza isaba komisiyo y'uwo muryango gusubiramo no gusuzumana ubushishozi ibijyanye n'inkunga uwo muryango ugenera leta y'u Rwanda n'inzego zayo. Ibyo bigakorwa mu rwego rwo gutuma iyo nkunga iteza imbere uburenganzira bwa muntu, iyubahirizwa ry'ubutegetsi bugenera ku mategeko n'ubwigenge bw'imiryango ya sosiyete sivile, aho gukoreshwa mu bikorwa bibangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ubwo kwishyira hamwe n'ubw'ibitekerezo by'urunyurane muri politiki. Aba badepite basabye perezida w'inteko gushyikiriza kopi y'uyu mwanzuro inzego zitandukanye zirimo inteko rusange y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, komisiyo y'uwo muryango, vice perezida wa komisiyo icyarimwe n'ushinzwe ububanyi n'amahanga n'umutekano, intumwa idasanzwe ishinzwe uburenganzira bwa muntu, perezida w'u Rwanda, perezida w'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda, cyo kimwe n'umuryango w'ubumwe bw'Afurika n'inzego ziwugize.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyuma yayo makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, uyu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ninge kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abana b'Abarundi bari barahungiye mu Rwanda bagasubira mu gihugu cyabo bazajya basubizwa inyuma mu mashuri kugira ngo bajye ku rugero rumwe n'abandi.
Mugabe ikintu gikomeye cyane kuri abo bana mu buryo bw'ubuhinga ntibyari bakwiye ko babasubiza nyuma, ahubwo tubakwiye ico bita recours de rattrapage canke de mise à niveau.
Alexis Ndagijimana umwe mu mpuguke ku byerekeye inyigisho n'imyifatire. Nyuma y'imyaka 35 umwanditsi wa mbere w'umunyafurika ahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu rwego rw'ubwanditsi, umunyatanzania Abdul Razak Gurnah yahawe icyo gihembo kuri uyu wa kane. Ayo makuru kimwe n'andi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatanze uburenganzira bwo gukoresha urukingo rwa malaria ku bantu bafite hagati y'amezi atanu n'imyaka ibiri muri Afurika n'ahandi malaria ikwira ku gipimo cyo hejuru. Abana b'Abanyafurika barenga 260,000 bafite munsi y'imyaka itanu y'amavuko bicwa na malaria buri mwaka, bo barimo abarenga 10,000 mu gihugu cya Kenya. Eugene Mukankunzi.
OMS ishyigikiye ko urukingo rwa malaria Mosquirix ruhabwa abana bo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ryatanze icyizere cyo kuzabasha gukumira izo mpfu. Urwo rukingo rwagaragaje ko rukora muri gahunda y'igeragezwa ryakozwe muri Ghana, Kenya na Malawi. OMS kwa gatatu yatanze uburenganzira bwo gukoresha urwo rukingo rwa malaria ku bana bafite hagati y'amezi atanu n'imyaka ibiri muri Afurika n'ahandi malaria iri ku gipimo cyo hejuru. Ibyo bibaye nyuma y'igeragezwa ry'urwo rukingo muri ibyo bihugu bitatu: Ghana, Kenya na Malawi. Abana 800,000 b'Abanyafurika bahawe doze enye mu rushinge. Salome Awor w'imyaka 35 yemeye ko umwana we w'umuhungu ubumaze kugira imyaka itatu ajya mu bageragejwe urukingo rwa malaria muri komine ya Kisumu mu burengerazuba bwa Kenya. Uyu mubyeyi w'abana bane avuga ko mbere yajyaga ku kigo nderabuzima kimwegereye inshuro enye mu kwezi kuvuza uwo mwana malaria. Icyo gihe yari afite amezi 12. Ubu umwana yamaze gukingirwa gatatu, malaria yaragabanutse nk'uko uyu mubyeyi abyivugira ko atigeze yongera gusubira ku ivuriro kuvuza malaria. Avuga ko yishimiye ko abana be batagikunze kurwara. Ibyo nibyo avuga ko bituma igihe cyose yumvise inkingo yirukira kuzifata kuko bifasha cyane. Umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS Tedros Ghebreyesus asobanura ko urukingo rwa malaria ari intambwe ikomeye itewe mu mateka, ko ari kimwe mu bishobora kurengera ubuzima bw'abana 2,000,000 bakiri bato buri mwaka. Nk'uko OMS bivuga, malaria ifatwa n'abantu barenga 229,000 buri mwaka kandi yica abarenga 400,000. Muri Afurika abana barenga 250,000 bazize iyo ndwara iterwa n'umubu. Igerageza ry'urukingo mu ntangiriro z'umwaka 2015 ryagaragaje ko rushobora kurinda malaria ku rugero rwa 40%, rukanabuza kuzahara ku rugero rwa 30%. Bernhard Ogutu ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi Kenya Medical Research Institute, avuga ko uruhare rwa Kenya mu nyigo yakozwe mu gihugu ubwacyo rugaragaza ko urukingo ruzakora ku baturage b'icyo gihugu. Izo nkingo eshatu zitangwa haciyemo ukwezi igihe abana ari impinja. Urwa nyuma rwo kuzongerera ingufu rutangwa igihe umwana agize umwaka n'igice, ni ukuvuga amezi 18. Ogutu yumvikanishije icyizere ko ababyeyi muri Kenya bazakingiza abana babo malaria. Iyi mpuguke avuga ko abantu bakunze kubaza igihe bazahererwa uruhushya rwo gufata urukingo, ariko ko ubu igihe kigeze kwegera abaturage hagakorwa ku buryo urukingo ruboneka, noneho bagatangira kuruha abarukeneye. Kugeza ubu nta jambo rivugwa ku gihe urwo rukingo ruzaba rwabonetse ngo ruhabwe abaturage muri rusange.
Leta y'u Rwanda iratangaza ko umwaka utaha izaba yatangiye gukorera mu gihugu urukingo rwa malaria. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikemeza ko bizagira uruhare mu kugabanya malaria mu gihugu imbere no mu bihugu byegeranye n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko uru rukingo rwa malaria rwari rukenewe. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima Dr. Tarsis Mpunga:
muri gahunda yo kuzana inganda zikora inkingo rwa malaria umwaka utaha rwa Rwanda nirutangira narwo ruzazikora. Urukingo ubundi rugenewe abana bari munsi y'imyaka itanu, no mu Rwanda turacyafite abana bari munsi y'imyaka itanu barwara malaria kandi bakaremba, mama ruzabagirira akamaro. Ni urukingo rumaze imyaka iri muri bihugu byo muri Afurika, amakuru yayo na ubushakashatsi bagaragaza rugeze twarayibonaga, ntabwo ari ibintu bidutunguye. Ubusanzwe buriya u Rwanda ntabwo ruri mu bihugu bifite malaria nyinshi muri Afurika, ariko n'ubundi bihugu birimo malaria nyinshi biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, cyane cyane nkavuga nka Congo twegereye Rwanda za Nigeria. Bivuze ko ruramutse rukoreye mu Rwanda Abanyafurika barabona biboroheye, kandi byatuma n'ingamba twashyizeho zo kugabanya malaria n'ibindi bitwegereye bitamwe kutwanduza.
umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima mu Rwanda Dr. Tarshish Mpunga kuri mikro y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ya Kigali Assumpta Kaboyi nibutse ko ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC kivuga ko kuva mu mwaka wa 2016 ubwo u Rwanda rwagugarijwe n'umubare munini w'abarwayi ba malaria hafashwe ingamba zo kwifashisha abajyanama mu buzima mu kuvura iyi ndwara.
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uri gitego.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi bamwe mu banyeshuri bo mu ntara ya Kirundo bahunguka bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bazasubizwa inyuma umwaka umwe cyangwa ibiri. Abo bana bahura hanini n'ingorane zo kwigishwa mu Kirundi no mu Gifaransa. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye ifatanyije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana.
Abanyeshuri bavuga ko basubizwa inyuma umwaka canke imyaka ibiri mu bijanye n'inyigisho biga amashuri y'intango nayisumbuye. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bishikiye muri komine Busoni y'intara ya Kirundo. Sandrine Iradukunda wo kwishura inshingiro rya Nyamugeni muri komine Busoni yasubiye inyuma umwaka yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika icabitumye.
Nahungutse mu kwa mbere mu 2021 nari nshikira mu 8 mu Rwanda nari niga mu 9. Je ku bwanje aha bari biga mu Gifaransa hari niga mu Cyongereza. Urumva ururimi rw'Igifaransa sinari ndamenya kandi mu 9 ndakora konkuru nakuntu nari kubishobora ntabyiga.
Abanyeshuri bahoze biga mu Kinyarwanda n'Icyongereza bakiri mu buhungiro birashika bagasubizwa inyuma n'imyaka ibiri. Gibrian Habonimana wo kuri iryo shuri nyene ya Nyamugeni ari muri aba avuga ko naho byamugoye ubu ariko aramenyera ikirundi n'igifaransa.
Narage vino baransubiza inyuma aho nira nepasi biga ndongera ndi mu kabundi mu 9. Bwa mbere byarangura cyane baravuga ibintu numva sindabyumva umva ndanihevye kwanza ukuntu nzoshobora ubwo rurimi ariko ubu ku bwanje ndabona bigenda neza.
Bamwe mu barezi bo mu ntara zakiriye abanyeshuri bahungutse bavuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda baratahura ingorane abo bana bafise. Celestin Sengiyumva arongoye abigisha bo kuri Ikofo Nyamugeni afite icyo asaba abigisha bagenzi we.
Abigisha barahawe inyigisho zituma bashobora kwigisha abo bana. Tubasaba yuko abo bana bobafata nk'abandi bana kuko bahunze ari bene wacu ari inshuti y'abagenzi bakabafata co kimwe n'abandi bana basanzwe bareze mu kibanza.
Umuyobozi w'indero muri komine Busoni nawe nyene yemeza ko abo banyeshuri bahunguka bitaborohera kuja ku rugero rw'abasangwa. Gordien Sirabahenda agasaba abafasha mu gisata c'indero kwihutira guhugura abo banyeshuri muri izo ndimi zibagora.
Ingore bafise kuba gushaka batazi ikirundi. Natwe dusaba amashirahamwe dukorana tugasaba amashirahamwe akaza kudufasha guhugura kuko bavuye hariya hanye mu Rwanda atakirundi bazi neza. Nuko tuba dusaba abagira neza bakadufasha bagafasha abarimu babahugura.
Abahinga banonosoye ibijanye n'inyigisho hamwe n'inyifato bavuga ko umwana asubijwe inyuma mu ishuri ashobora guheba kwiga. Ndagijimana Alexi numwe muri abo bahinga yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko hakwiye gutunganywa ivyigwa vyo kubashira ku rugero rumwe n'abandi batarinze kubasubiza inyuma umwaka canke imyaka ibiri.
Ikintu mbona cane cane kiba gikomeye cane muri ibi bihe vya none, umwana umusubije inyuma arashobora kwiyumva nabi akumva kumenga yashaka no guheba. Narijya abashobora kuba bari bahungutse bavuga ati twebwe baciye badusubiza inyuma kandi twarize imyaka. Mugabe ikintu gikomeye cane kuri abo bana mu buryo bw'ubuhinga ntibyari bakwiye ko babasubiza inyuma ahubwo bakwiye ico bita recours de rattrapage canke de mise à niveau byo kubashira ku rugero rumwe n'abandi haba nko mu kiruhuko canke bakabarondera umundi mwanya w'inyuma y'ivyigwa.
Mu makomine indwi agize intara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi, komine Busoni ni harugwamwe abanyeshuri benshi bo mu mashuri y'intango nayisumbuye bamaze guhunguka. Umuyobozi w'inyigisho muri komine Busoni agashikiriza ko bamaze kwakira abaharugwa hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri.
Iwanyu mu ntara.
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
komeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni radio yacu nyuma y'imyaka 35 umwanditsi wa mbere w'umunyafurika ahawe igihembo kitiriwe Nobel mu rwego rw'ubwanditsi umunyatanzania Abdul Razak Gurnah yahawe icyo gihembo kuri uyu wa kane umwanditsi w'umurundi kazi Segonde Nimenya utuye mu mujyi wa Seattle muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye mugenzi wacu Fidel Niyongabo ko kiriya gihembo kigaragaza uko abanditsi bo muri Afurika bagenda bamenyekana
iyo nkuru no kuri yanezereye ane vera nanje ndumwanditsi kandi nkaba ndumunyafrika kandi ako gashimwo ya karonse agakwi
we numunyanigeria Wolso Yinka nibo banditsi babiri atarabazungu bava mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara batsindiye ako gashimwe kitiriwe Nobel kugwego rw'abanditsi kubganya bivuze iki
kuri je bivuze ikintu kinini cyane icambere bivuga yuko abanditsi bo muri Afrika bariho bandika byinshi byiza kandi abamaze kumenyekana naho ari abo gusa babiri hariho n'abandi bandika naho batari benshi muri Afrika mugabe kinezereye nuko nkurunganwe rukuru ubu bwo muri Afrika rubona yuko bishoboka ko kwandika ari umwuga mwiza ukurikirana kandi ari umwuga ushobora kubateza imbere icyo rero byanezereye yuko urunganwe rw'ubu rutoba nk'amagenerasiyo ya kera bakitaho ibyo kwandika bakitaho gusoma no kwandika hanyuma ibintu muri Afrika bikamenyekana byaba ingorane zoca mu nkoho n'ingwano ahubwo abantu bagahuza ibyiyumviro bakandika bagatori inyishu ingorane Afrika icamo
kubganyu ni irihe somo nakahe karorero nizihe nguvu bishobora guha abandika bavuze ko hariho benshi bandika mwabo ugasanga kumbure benshi ntibashika nko kuri urwo rugero kubijanye n'abashaka gushira inguvu mu mwuga wo kwandika muri Afrika ubona ari ikihe bishobora kubahera ko akarorero kubijanye n'uwo mwanditsi yanosa ako gashimwe
ego nkuko nayo ndabivuga bitanga inguvu kubandika bikongera bigatanga inguvu n'abatahura biyumvira ko kwandika ari umwuga koko ushobora kumenyekana ku isi ibyo rero baza kwa karorero twese twokwigira ko naho bose batoshika kuronka ako gashimwe ka Prix Nobel mugabo agashimwe ni wewe ukiha kuko uri ko ushikiriza ibyiyumviro ugateza imbere umuryango ugateza imbere igihugu ugateza imbere mbere n'isi
kuba ari umunyafurika agira kabiri nk'uko nabivuze inyuma ya Wolso Yinka wo muri Nigeria mu baronsa ko gashimwe kitiriwe Nobel ku rwego rw'abanditsi muribaza ko bihesheje ishema ikomeye isura nziza akarere ka Afrika ko abanyamahanga bazokwijukira gusoma no gukurikirana abanditsi muri Afrika kurushiriza muri make
ego biratanga icyo cyumviro yuko abantu botangura kubona ko Afrika itarimo ingorane gusa bahava y'abantu benshi baciye ubwenge hanyuma rero abona hari babiri gusa tukifuza yuko ahubwo byo duza abanyafrika bandika bakamenyekana ku isi ibikorwa byabo bikamenywa n'abanyafrika bikongera bikamenywa n'abandi bo ku isi yose ibyo rero biratanga icyo cyizero
murakoze turabashimiye
murakoze nawe
Segonde Nimenya umwanditsi aganya na mugenzi wacu Fidel Niyongabo aha niwe dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abatuye mu ntara ya Majyepfo mu Rwanda mu karere ka Huye akagari ka Kimana umudugudu w'ubwiyunge ndifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
radio ijwi rya Amerika muvugiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku radio yanyu mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu mukanya gato cyane mugenzi wacu Dieudonné Cyubahiro arabagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke maze rero mbifurije kugira weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
kagetri singa kubona wagiye itwa ralijo abandu muririnzi wo murundi abasaba kumviriza ikiganiro dususuke ikorerwa ku ijwi ya Amerika murakoze